Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika igiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu tukumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mu tukumvira kuri FM 104.3 mu shora no kudukikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru Westatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com muri beneza nshuti mwese namwe yakunze radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Unikije ikaze mwese mu kiganiro muri zanga.
Bakunze bijwi rya Amerika.
Banwanyi bijwi rya Amerika.
Tumaze mwakurenga dukora ibiganiro muri sanga turi mu ngo zacu twirinda COVID-19 tutabasha kubaha ijambo uko ikwiye.
Tubarariki. Guhera muri iki cyumweru gitaha tuzajya tubagezaho muri sanga turi muri studio z'ijwi rya Amerika kuwa gatatu no kuwa kane.
Tubaye turabateguza kwa tuzoza turabaha ijambo muri isanga kuwa gatatu no kuwa kane.
Nuko rero mubyumvise kandi nkuko tugize iminsi tubibamenyesha nkuko twabibwiye neje ku munsi wa gatatu Ijwi rya Amerika yasubiye kuba tunganiriza ikiganiro muri sanga ku buryo mwari mumenyereye aho tubaha karyo ko gushikiriza ibibazo n'ivyumviro byanyu. Ivyo rero tuzohora tubikora kabiri mu ndwi ku munsi wa gatatu no ku munsi wa kane kandi bidushobokeye iyo minsi tuzoyongera. Turizeye rero ko muzohora mwitaba icyo kiganiro muri benshi kurusha nuko mwahora mubikora imbere yuko kiza cha COVID-19 gitangura. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku ndyane zaduka mu migambwe itandukanye mu Burundi tukaba tugiye gutangura ku mugambwe iprona mu ndwi iheze. Nkuko mwavyumvise umugambwe wadasigana iprona warakuye muri uyu mugambwe abashingantahe batatu bahurikiyemwo aribo Gaston Sindimo yahoze ari cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu mu iki gihe asanzwe ari umushingamateka Anise Niyongabo yahoze ari umukenguza amateka hamwe na ambasaderi Isidore Mbayahaga. Ivyo bije bisongera isi rero muri uyu mugambwe umaze kwigaburamwo imice myinshi nkuko bishikirizwa n'abakurikiranira hafi politike y'Burundi. Vyongeye indyane nk'izo mugambwe iprona subwa mbere zibaye kuva mu gihumbi kimwe n'1994 abategetsi batari bake bakomoka mugambwe iprona barimwo Dr Martin Duimana, Terence Sinunguruza, Dr Yves Sainguve hamwe n'abandi barakuwe mu mugambwe mu mabanga yabo akomakomeye bari bashinzwe kenshi bagakurwa n'umugambwe bakomokamwo. Yamara izo ndyane z'abasangiye umugambwe basubiranamwo si ingorane ziri mu mugambwe iprona honyene. Izo ngorane zarashitse mu mugambwe FDEBU nawo nyene urimwo imice itari mike, zarashitse no mu yindi migambwe nka FNL wavuye uhinduka CNL, zarashitse kandi umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD hamwe no mu yindi migambwe. Mbega inyandamuvano izo ngorane hagati y'abasangiye umugambwe yoba ari iyihe? Ingaruka ku migambi nyamukuru y'imigambwe ivutsemwo indyane nk'izo ni izihe? Icyo kibazo cyiraye mu migambwe nka yose cyotorerwa umuti gute? Mu kiganiro muri sanga rero cyo muri aka kanya tugiye turi kumwe na bamwe mu nararibonye zikurikiranira hafi politike y'u Burundi. Turi kumwe na Maître Isidore Rufyikiri yigeze kuba umukuru w'ishyirahamwe ry'abashingwamanza mu Burundi, akaba muri iki gihe ari umushingwamanza mu Rwanda no mu Burundi. Mwiriwe neza Maître Isidore Rufyikiri.
Mwiriwe neza Frédéric, ndakuramukije n'abakije n'abandi bose tuza kusimira ikiganiro n'abarundi bose za kutwumviriza. Murakoze kuntumira.
Yego, murakoze kuba mwitabye ikiganiro. Murakome ngaho aho muri.
Yego, n'amahoro. Turi mu ngorane ya COVID nk'abandi bose ku isi, ariko hano barabitunganya neza nta ngorane.
Icyo kiza kiriko kiraturura n'aha muri Amerika, kiriko kiraturura buhoro buhoro kubera incandago ziriko ziraboneka naho nibaza ko arico kimwe.
Ngaha ni buke urazi turi muri Afurika, ariko ngaha baragira efforu nyinshi intandaro za mbere bamaze kuziha abambere mugabo n'izindi turizeye ko zizoza vuba.
Yego, mwe ni byiza cyane rwose. Murabona ko natwe nyine twasubiye muri studio insi mikeyi tuzoza turongera iminsi nk'uko twabivuze. Turi kumwe kandi na Gabriel Rufiri arongoye ishyirahamwe Orucom yemeje kugwanya ruswa. Muriwe neza Gabriel Rufiri.
Gira mahoro y'Imana Frederic kandi aramukije na Netflix Dufukiri n'abaza kudukurikira nabo na zonsange ibyago murakoze cyane.
Murakomeye namwe ngaho muri
yego turashimira Imana vraiment turaho turakomeye.
Ni byiza cyane rwose. Turi kumwe kandi na Jean-Marie Sindayigaya akaba ari umwanditsi w'ibitabo. Mwiriwe neza Jean-Marie Sindayigaya.
Oui.
Muratwumva Jean-Marie?
Ndabaramutse, ndamutse abanywanyi b'ijwi rya Amerika, ndamutse n'abo batumire bayo aribo b'iwawe.
Murakomeye namwe ngaho?
Namahoro.
Yego.
Aho nyine nk'uko babivuze hari izotongorane za korona mugabo abazungu nambara uko batamenyereye ingorane abanyafurika abava muri Afurika twazimenyereye tugatsi bwabo ndumukeneye aramba.
Yes, ni byiza cyane rwose. Ariko ndabona ko ibintu biriko bija mu buryo. Reka dutangure kuri mwebwe rero Jean-Marie Sindayigaya ku kibazo twavuze cyane cyane ikibazo cy'abanyapolitike mu migambwe, aho usanga kenshi na kenshi abategetsi bashinzwe nk'amabanga muri leta bakaba baserukiye umugambwe kenshi na kenshi bahava bagacanamwo bakagiranya ibitari bike gushikaho bakugwa. Twatanze akarorero k'abategetsi bo muri Ipona bigeze kuba ara umushikiranganji wa mbere, bigeze kuba vice president, bose bagiye barakurwa kuva mu gihumbi kimwe n'amajanti ya 1994 bagakugwa n'umugambwe wabo. Iyo nkuru yashitse mu duheze ivuga ko abategetsi bamwe bamwe barimwo wahoze ari vice president Gaston Sindimwo eka na Anisene Yongabo yahoze ari umukenguzi w'amateka hamwe na ambassador Isidore Mbayihaga iyo ngingo y'umugambwe kubakura uyu mugambwe mwarayumvise mwayakiriye gute?
Narayumvise nayakiriye ngo bisanzwe kuko n'ibintu nk'uko uhejeje kubishyikiriza bimaze igihe niba kandi niriba mu mugambwe w'abadasigana gusa n'ibintu bisanzwe kuko abantu bajya muri politiki bagenda barondera amaronko yaba ibyo bibanza byose abantu bapfa abantu babijyamo batabihemberwa atanyungu babikuramo ntabo bigwaniye ibyo birumvikana. Nimwe ko woraba igihe cyose mugambwe w'abadasigana niwo turiko turavuga kuko n'igihe nuko igihe usanga kenshi uwo bifatira babanza kushyira imbere niwo yaba aribari imbere yabaye umushikiranganji wa mbere abumwe icegera cy'umukuru w'igihugu umukuru w'umugambwe baba kumuraba inyuma kandi ari bugitwa ko ari mukuru atwara urwego rusohora ibyiyumviro mugabo babanza uwo ni ukuvuga rero ibyo birumvikana kandi aha ubu bose bavuga igipronawu mugabo n'iyindi migambwe ni uko kandi imigambwe yose igize itari ku butegetsi yari yegereye ubutegetsi n'itari ku butegetsi byama bibuko akaba rero kubera ibibanza bose bagenda baganira ibibanza bariko ari bike ntibabibone kubera wa mugani bavuga bati abasangira bike bitana ibisambo. Sinzi ko ari kandi ikintu cy'ikinyarwanda mbuga bose barahunga.
Imbere tuja ku bintu mwoba mwibaza vyo bari intandaro yavyo, reka tuhe n'ijambo Maître Isidore Rufyiri nawe nyene atubwire ukuntu yakiriye iyo ngingo.
Ego ubwa mbere nanjye mbanje kuramutsa abagenzi duhuriye ku kiganiro Gabriel Rufyiri na Jean-Marie Sindayigaya. kukibazo na shumba rije nani kwa na yuona nabza akirie kuhurijo musangwe huko niwi nyingine tuminere ye Mwurundi kuva mwini nyaka chane chane guhera mwumu gihumbi chine majani chenda mirongo chenda na gata no na gata andatu niho twatangiye kubona imigambwe icana cana mu bice hamwe gacana mu bice n'umugambwe uri ku butegetsi kugira ngo uronke abahopoza batawugora ahandi ukica mu bice wonyene kubera nk'ibyo Jean Marie aje kuvuga usanga bapfa ubusa bapfa amaronko barakura mu butegetsi bitwa ko hagariye umugambwe abahagaze mu yasambure mu bice binini by'ubutegetsi bahagariye umugambwe iyo hadodoreshe na gatonyi abasigaye atashobora aronka bagakora inama bati turabakuye bati ko baserukira umugambwe reka tubondere tumushyira abandi hanyuma abandi bakabaronse akazi bakabaronse nuko bigenda nk'uko bivuze turaza kuganira iyo bituruka ibyo bintu iyo bituruka n'ibintu bifata imizi kure cyane
ikiguro
nyinshi ngiye turaza kubivugana
turabivugana
rero ntacantangaje muri zo kandi nibaza ko nabo byashikiye atasha batangaje ko barabimenyereye
igome reka n'umushyanahe Gabriel ufite nawe nyine agira icyo avuze ku ntiyakiriye iyo ngingo mbega mu shingantahe ufite iyo ngingo mwakiriye gute
ntawovuga yuko ingingo nk'iyo umuntu yakira neza kuko n'ingingo ubiravye ituma ibyo twita inkingi za demokrasi inkingi z'intwari bere zidashobora kurama n'ingingo rero udashobora kwakira neza na gato mugabo nk'uko bagenzi bagiye kubishikiriza ni uko bimaze kumera nk'umugenzo mu gihugu cacu aho ubona yuko mu by'ukuri imigambwe nka yose ifise ikintu ifana n'abantu baba ariko baratwara cyangwa bariko baratwara bo nyene usanga ica yice w'imanyi kubera ibintu by'inyungu niho tubona yuko muri rusange twavuga yuko hari ikibazo cy'uburongozi rero niko twabyita ko hari ikibazo cy'uburongozi aricyo gituma bitugora kwakira niba tuba kuri maganda niba tukabyerekana igihe ari ikibazo cy'uburongozi muri rusange nk'uko mugenzi wa Jean Marie na Maitre Tshisekedi aje kubishikiriza ni uko icyo kibazo utagisanga muri itona ego itona yaratwaye idarapo itwara imadarapo kuko ifise ibimanyu umunani ubu icyo nashoboye kuraba nabonye imanyu umunani zigeze ko mugabo urumva n'itwara idarapo mugabo n'iyindi migambwe nka yose ifise icyo isangira n'abari ku butegetsi cyangwa abari ku butegetsi usanga rero yarabaye n'ibimanyu ibyo rero n'ikibazo gikomeye cyane mu by'intwaro mu byo nakwita uburongozi nka twe turi mu bintu by'amafaranga turi mu byo gukurikirana iby'ubutunzi tujya dusanga hari ikibazo kuko twageze no hejuru cigwa tugitumye perezida ntibantunganya na ekipe yiwe bari kumwe kubigira turabe ingene imigambwe ibaho icyo twise mu gifaransa refinansema de parti politike twasanze hari ikibazo gikomeye cyane ku buryo rero tubona ko uno munsi hatagize ibikorwa ngo bikogwe bizogora cyane yuko ibintu bijyanye
n'ingaruka z'ingingo nk'izo nk'uko mwese mubihuriye kumvuga ko mwabaye umugenzo ika ntibitangaje amaronko tugarutse kuri mwebwe mushyanahe sindayigaya ikintu gituma ayo maronko aryanisha abanyamigambwe n'ikihe hari nk'abantu bashaka kwiyumvira ko umwe mu banywanyi b'umugambwe aronse ububasha akaronka igiti muri leta bishobora kugira akamaro umugambwe wose ni kuki ibyo biba ingorane aho kuba ibintu byiza byogira akamaro umugambwe
ndibaza ko amamuko nyamukuru genda yarondere kure sinda yarondere muri mu mugambi w'adasigana wunda urondere mu Barundi Burundi bwikukira nabona ni umugambi y'iprone watwara hari habaye amatora umugambi y'iprone yatsinda mugabo yatsinda impaga n'ubuga impaga kuvuga umugambi y'iprone warishira ukizana kandi warongoye urongoye Burundi bwikukira ingorane z'Uburundi z'ubukunzi bw'inda ni cyo kintu cya mbere tworongera ntitutangure kujya mu bindi n'ibiki kuko byatanguye kuri Rwagasore bose babona ko ari imboneza bitwa ko ari inyuma yiwe mugabo mwibuke neza yuko ashyizeho leta bamwe batanguye kuyidoga aravuga ati bamwe muri yumvira mbe kubera iki itari jyewe kubera iki atari jyewe ati mwese murafize uruhara muzozana muzotirira aho ni ibintu bikomeye bamaze kugandagurwa naho byagenze gute baciye biyarura igihe Burundi bushyikirijwe ntayo kwikukira cyari kimwe y'ukwindwi 1972 ntibagira amahera yo kugira umunsi mukuru mugabo hageze mu kwezi kw'icumi umushyikiranganji wa mbere yandikira umushyikiranganji agezwe ikigega ngo batange amahera iyo amashyikiranganji yo kwakira abashyitsi n'ibiki kandi rero babahe nayo bayatange yose kuva mu kwezi k'umunani nuko babatange n'aya mezi yari nyuma bitwa ko batagira amahera yo guhimbaza umunsi mukuru ayo mahera akaba yangana ibihumbi icumi ibihumbi byari bihembye abakozi batatu muri icyo gihe twibutse ko icyo gihe umushyikiranganji ni ibintu bikomeye kuko naho tubibonera si byejo si by'umuntu umushyikiranganji yahembwe ibihumbi 225 no kuvuga yahembwe amahera kinini umuduga mutonyi bijya bita fitone deshevo cyanjye kakavuye kamwe gatonyi kakabubusi yayahembwa ku kwezi kumwe ni ukuvuga yahembwa inshuro kane amahera yahembwa umukozi asanzwe mu Bufaransa cyangwa mu Bubiligi narabitohoje ibiharuro bihari kugereranya narabitohoje byantwaye umwanya ibaze rero abantu kugira inda zimeze gutyo bitwa rero ngo bariko bakorera igihugu
ku bwabo rero ikibazo nyamukuru ni ikibazo cy'ubukunzi bw'ina
urumva byo byarakamaramaze icyo gihe urundi gucikukira abantu ngo bikuye abakava amahanga n'intara nabo bace bagifata mu ndi igihugu
yego
baze baniha igihugu bo babaze
yego reka
naho byahiriye niho mvuga rero ni byakera ntibitangura kuvuga iby'ubu
yego mereka na maitre jidor ufite nabonye atubwire ikintu yibaza ko cyo bari intandaro izo bintu byose byamwe byashitse mu migambwe nka yose ariko aho biherutse kwibonekeza akaba ari mu mugambwe ipona kandi bikaba byashitse akatari gake
ego mu by'ukuri iyo biva nanjye nubandi Jean-Marie ibyavuze n'ukuri urababa Rwagasore kuva apfuye umugambwe ipona washiwa umugambwe w'abakunzi b'inda tuvuga ukuri ko waciye abona yuko umugambwe ariho bazikura amatungo aca batangura kurwaniramwo gushika n'uwo munsi ntizigeze bihinduka zahindura gusa isho nokwita inguvu mu by'ukuri urabye rero mu ntambwe byose tubivuze muri rusange burya umugambwe mu bisanzwe igihe uvuka urafise uwushiraho ni ukuvuga le fondateur abafise vision afise imigambi y'akarangamutima icyo bita ideoloji uwo muntu niwe yenkarna tuvuga mu Gifaransa kiyenkarne l'ideologie et la vision politique idéal politique y'umugambwe uwo mu bisanzwe ntaba atumbere mu gihe ushiyaho nta batumbere guhika amahera abagwanira ideal
bigahinduka cyari
rero agace
bigahinduka cyari
n'umuntu ngene yoshita abagwanira intumbero nziza ngene gihusha utwagwa ukundi gusha cyangwa sho tumberezwa kiyatunganywa iruhande yiwe ashaza abantu bitwa abanywanyi binjira mu uwo mugambwe aho binjira mu uwo mugambwe rero ntibaza bafise akarangamutima nk'ako ka fondateri baza bazi yuko baje kujamwo umwe wese kenshi baharura ico azokuramwo mu izo biti mu depite mu ministre n'ibindi byinshi ariko urumva aho babarondera amabongo kenshi na kenshi iyo uwo muntu rero hageze ko yitaba Imana kumva umugambo ushushikira ucujamwo ibintu by'ubusinzi ihangana bagatangwa kurebana mu maso umwe ati naje ndawushoboye undi ati naje ndawushoboye nanjye ndawushoboye bagaca baja ngaho iyo urabye nka iprona rwagasore akiriho aki wewe yarinye n'umugambo mu by'ukuri iprona naho yazungazunga nko yagiye kuzungazunga batanguye iby'ibiti nk'uko jamara bivuze iprona yari ifise leadership imwe yatungana ntiyisatagura urabye nka FNL parike hutu yatwagwa na Remi Gahutu nyeneyo yari itekanye urabye nka Frodebu igihe yatwagwa na Ndada yari itekanye urabye CNDD-FDD ya Nyangoma yari itekanye mugabo abo bose bamaze kuvamo bagafasha nk'ibikagenda ukundi urabona yuko abasigaye bashobora gutangura gutatagurana nuko bimeze niko ndabibona mbuga ko ugomba kubaza ikibazo
ndakureka
intumbero yindi
erekana n'umushyana he Lucie Gabriel nawe nyagiri cyavuze ku ntandaro izo ngorane ariko nkuko muri ko murabivuga ko byo bara amaronko hariho abatavyemera kubera hariho n'imigambwe ataco ibifisa ariko ugasanga muri iyo migambwe harimo ingorane mushya ntaye Gabriel ufite mwebwe mubona ikibazo kiri he
jwe na bivuze yuko ari kibazo cy'uburongozi ikibazo cy'ubukunzi bw'inda kiza nk'inkurikizi ikibazo cy'ubukunzi bw'inda n'inkurikizi n'ikibazo cy'uburongozi niko nabivuga mu ijambo rimwe kunyandaja muri rero ikibazo cy'ubukunzi bw'inda kirimo nicyo kiboneka nicyo gitwara idrapo mu bibazo byose mugabo ikibazo nyamukuru n'ikibazo cy'uburongozi buba buba butari bwo
Reka tubibutse ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika isamyanira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda turafise nk'uko twababwiye ubu turi muri studio turiko tugira ikiganiro muri sanga turi muri studio twasubiye muri studio tukaba rero dufise bamwe mu banywanyi bafise ibyiyumviro n'ibibazo bashikiriza turi kumwe bwa mbere na mbere na Jean Daizeye muraho Jean Daizeye
turaho turakomeye Freddy namwe murakomeye n'amahoro
mutwibutsa aho muri
muri Cedar Rapids Iowa leta zunze ubumwe za Amerika
mwakurikiranye ikiganiro mufite ikibazo murafite icyumviro turi kumwe n'abashinga ntahe batatu bari kuvuga cyane cyane ku bibazo by'indyane mu migambwe mu Burundi indyane za nyuma zikaba zadutse mu migambwe ipona murafite ikibazo murafite icyumviro tuga ku ijambo mu kanya gato
Icambere na mbere ndabaramukije gose ukora abatumire numvise umengani batatu
yego
ndabaramukije cyane gose
ndarakumva duga ku ijambo
hanyuma ikibazo jewe mfise ni kubera iki twege kuva tuvuka kuko jenda cyari muto cyane nakuze numva imigambwe icana canamo ahanini numvise intandaro yabyo ibibazo nari kubaza bamaze kubivuga ikintu cya mbere gituma icana canamwo ni uguharanira amaronko nk'uko babisobanuye umwe ati ntoba umukuru w'umugambwe ati sinopa nashitse imbere ikindi kigira kabiri mbonamwo ni uguharanira ico bita icubahiro kwibona ko afise icubahiro kiri hejuru cane gose ku mugambwe iprona nagomba mbaze ni kibazo ko arabadasigana none kandi nkabanzi abadasigana batatandukana basikaniye hehe mbe baracara abadasikana canke hari irindi zina bashizemo ikindi kigira kabiri naco ni nk'impanuro bogerageza nk'imigambwe bakihurupfasoni bakiyunga uko babatoranijwe bakabandanya bari hamwe bagasenyera ku mugozi umwe niho hageze no mu matora uba ari umukuru w'umugambwe canke uwo bashize imbere aje imbere y'abanyagihugu wa Karonka icubahiro bakenishira imbere kumutora kuko babaza akaranga mutima kiwe yagiye akorera umugambwe kuko bagiye bararyanuko ni hamwe uzoba yihaye inguvu kugwa umukuru w'igihugu bambe w'umugambwe mumbabarire ni hamwe ucusanga adashobora kuronka nitwi na rimwe kubera iki abanyagihugu baramuzi yuko ari umunyamahane kuko naje sino gutora inzikwa tawuzoshikana kuko nawo ba warasambaguye umugambwe
urakoze
ico nari mfise murakoze
urakoze John Leka ndabona dufise n'undi munywa nyuri radio ijwi rya Amerika ikibazo mwashikirije cy'abadasigana aho basiganiye ndabaza abashingana turi kumwe niba hari ushaka kucishura ariko nagomba banze mehe n'ijambo mu wundi munywa nyuri radio ijwi rya Amerika Stanislas muraho
muraho neza Frederic
yego turaho muri hehe ga Stanislas
turi mu Rwanda mu karere ka Rurindo mu murenge wa Burega mu majyaruguru y'u Rwanda
yego
nagira ngo manze mbashimire Frederic kuva mwatugabiye ku murongo
yego
radio y'u Rwanda turayikunda cyane
ni byiza cyane rwose natwe turakunda abantu banyu bacu
nabo batumirwa batatu mwatumiye
yego
akabazo nashaka nabibariza ni gato cyane nagira ngo mbabaze ubundi umugambwe rishatse gusobanura iki ntacyo tutabisobanukiye turi mu Rwanda
yego me mukanya ndabaha ijambo bagira icyo bakivuze ko reka dutangurire rero kumushyira ntahe Jean Marie Sindayigaya murakoze cyane rwose Stanislas turakunda abanywanyi bacu natwe mushya nahe Sindayigaya ikibazo cya mbere cya John avuga ati none kubitwa badasigana baratangwe gusigana basiganye kuva ryari sinzi ko ari kiba mufite inyisho kuri icyo kibazo ahandi yatanze impanuro
kita impanuro yatanze ni nziza sinazigaruka ko ntawo kundi bisambuka umuntu wese yosaba ko abantu bisuganye kuko ubonye umuntu atambaye ntutwenge kuko igihe atambaye ni nkuko nawe uwo butambaye kandi ejo nawe n'umuntu uri umuntu nkawe ejo n'uzo butambaye niyaba yagwaye mu mutwe nawe bishobora kugushikira nkuri Imana yatanze impanuro zo nayo kuvuga ati abadasigana basiganiye hehe ubwa mbere na mbere dusubire mu kirundi abadasigana mu nzira bamba bari kumwe b'ibyo nzi niho rero bica biba batakumva abadasigana batiyunzi nawe donezi akaba abadasigana ikirindi figuro abadasigana hageze ku rugamba adasigana ngo jye ngo wone
bama bari hamwe yego
kumira inyuma wumva hari izo figuro zose zirimo nicyo rero umuntu yo uvuga ati abo bantu baba bakwiye kwisubira ko kuko kudasigana byatanguye kera bisiguye byakakuva byabonetse byagaragaye kwa gasore agandaguye umugabo byabonetse akihari igihe bidoga ngo naka ngo jesi nagiye muri leta jesi nagiye nk'uko baba bose bohererayo nicyo gituma ubona nk'ibihumbi bimusanga abafise leta y'abashikiranganji bashika 60 ariho mbere n'igihugu mu gicyungararo itari kure y'Uburundi habanye leta y'abantu 64 bamwe barinze bakugwa batararonka n'ibiro niho rero urumva batanga usigana kwa gasura kiriho ntuzenye nokunganira perezida wa Uricom ko intuzeye ubutegetsi uburongozi uburongozi nabwo nyene murateba abantu babaye yabadashoboka akananirwa kwa gasore batangwe kumugumuka nahari nico gituma yidoga
Ego
kuri kutajana gatoni gusa adasigana tibasiganiye si okay yitwa adasigana aho basiganiye bon aragoye nkuko mfana guri nabandi uko ni nate n'indi migambwe byashikiye n'ivyo ivyo ititwa adasigana mu bisanzwe n'abadasigana uko mugambwe na babara badasigana mu cyumviro basangiye imigambi basangiye ibyumviro bya politike kiba baba baratsaye kudacanamwo nuko bara badasigana aho naho amazina taba yitwa gutyo aho basigana rero ni gihe batumvikanye bagashanamwo nuko hanyuma ibyimanuro yavuze nashobora kuvuga ko ni byiza
yego
Stanislas nabyo yavuze ati umugambwe ni ko umugambwe mu bisanzwe ni ishyirahamwe ry'abantu basangiye umugambi n'ibyumviro bya politike zinyene utunganya igihugu mu bya politike mu by'ubutunzi mu by'imibano mu buzima bwose bw'igihugu hano abantu bakavugana ingene igihugu kiwere gutwarwa kumwe rero bagaheza bakaja hamwe bagahana bagahana akazi hagati yabo bakavuga bazakora ibintu bazakora ibindi hanyuma bagatunganya ibikorwa byose biba umugambwe cyane cyane igihe ageze gutunganya igihugu batsinze amatora cyane byagenze
ukundi
niko navuga amajambo magufi
megome murakoze cyane rwose reka duhe n'ijambo kandi Gabriel duhe n'ijambo kandi umushyentahe Gabriel Rufini tubwire nawe nyine agira icyavuze kuri ibyo bibazo bibiri bishikirijwe nabo bashinga ntaye babisa Stanislas na John mushaka gutora ikibazo kimwe kuko ndabona ko nk'ibyo bibazo byose bisa n'ivyagerageje kwishurwa duga ku ijambo
nibaza yuko no twara umwanya munini cyane mvuga kuko ibyo bagenzanze bashikirije jewe turabihurije ko kuko umuntu arabye aho aba dasigana basigane nkuko babivuze n'ibyo bishyirizwa bagenzi banje mugabo icyo nokongera ko ndabunganye n'ibindi byo bavuze murabizi yuko isona yabayeho kuva ku ntwaro ya cyane hanyuma haraba amakudeta baca abasuda baca bayigarurira bayigaruriye nabone mwarabonye ko naho ntiharahera imyaka bagakurana mwarabibonye Micombero akugwa na bagaza bagakugwa na Buyoya gutyo gutyo hanyuma bamaze tumaze kugaruka muri demokarasi n'abatuwa naho mwarabonye yuko ayo mababa nari navuze umunani niho yatanguye kwaduka mugabo n'icyo gihe byariho ni ukuvuga rero yuko ikibazo ni byiza kucimba mu mizi cyane kuko biraboneka neza ko hari ingorane ikomeye cyane ikijyanye n'icyari cy'umugambwe numva kwako nibaza ko
murakoze cyane rwose tubibutse inshuti muri seko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda turi kumwe na Malashi muri aho Malashi Malashi muratwumva
yego ndabumva miriwe neza
miriwe neza muri hega Malashi
ndi muri East Africa muri kimwe kiri muri East Africa
yego mu akandi kazi na ninde
Manirambona Malashi
Manirambona murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga ku ndyane ziri mu migambwe Burundi muri rusange duga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro turi kumwe n'abashinga nayo batatu
mbanje kuramutsa abasinga nahe mwadutumiliye
ego
ipari tuwa kumbuli hama tonge busimilizi ya Amerika kubana kwe tongi kuronga uruhara kuku kilango ikigani ilumunisa anga bisanduzi kundaturi yesi ikende nuko tuzifuza mazanitani mkusikizi wazo zaatu hanyuma nara hakidi yetani mbuge mesi nagira mbanze nunga nile abatumile wanyo kumono alimu guanda ya wajize umugamge isarito umugamge mkinya guanda isaka ya politiki umugango nuko kusikiri ya gisobanyo ye ya musobanyo liye jimbika aliko ni isaka ya politiki ya mnani kutahuru umugamge aliko umugamge nikirundi isaka nikinya guanda ngome jirero kukivado muliko nisaraneza ko imbururu nisi jimazi giheziwa muli ikorona akaita aboba na sebe faru seguwa faru zetugi sanga aliko huko wabitowa nebo sanga aliki mbili hekile hekile mbireno wangu virende uge ngezazi aliko vijaradaraneza ko alika akivado sinda huko wabibodi kube lako uraze abantu bagiye bakurwa mu mugango y'ikona hari abagiye baba basomyere vice presida ariko bagakurwa amabanga yabo atarahera bigaragara neza ko icyo gihe haba hari cyo umukuru wa itrona cyane atwara itrona babatumye ariko batigeze bakora muri leta ikaba ngombwa yuko babakura kugira ngo hajeho uwundi akomeze ya migambi bari bashyizeho kugira ngo wa wundi bari bazigisegera kamwe cy'umukuru w'igihugu azora nguwele kuzina ya ikrona aliko kandi mwongira kagaru kwa kuli kikino alina sechi wazo liyekwa waza ikrona mwoko mwoko tuwizi ni mugambe wa kiri uli mugambe ya kambe mwurondi kandi uwe mugambe ikrona ama zina paku zetu umba muriza mirongi chenda muriza mirongi munani paku zetu umba mwini mwuzi niyo tuchumba muri ikrona mwega nikuba bagifise imigambi ya kera abo batama batwara iprona kuba iyo migambi ya kera ya ili ya kera aliyo bagifise isa nkaho ipakijaje n'igihe nimubona yuko aribyo biba biri kubirica iprona kubera iki batokwemera ko baruse hanyuma bagahereza amaraso masasa ari muri iprona kugira ngo nayo agerageze aranuvere iprona yongiriwe ya iprona y'abadasigana ya kera ya ili pa kugetumba nimubona yuko ite chovari chokivato ba ayangu ngero mbukane dako mkui ya mamaza kwa gastosi ngingo bari ba mkane mkambi da mmatora mkuru uji hugu uwe ya genda buli mjambi waka mkako nila mtora kamu ya uji hugu adonge la kubwari mvonde rumba uo sumu gambi uo silindere mumu nazo mkuru uji hugu mugihe ekonomi tuza higeza isi mugihe tuzi ilindi yoga uji hugu nikora nabu hanga rero batu tubanurije neza
ego me
badakarabo batama murakoze
mwamarashi mwabaje kibazo cyiza ariko nta muntu muri ipona hari ariko icyo kibazo tuzoteba tukibabaze ariko nabashinga nta turi kumwe baninaribonye nkuko twabivuze barashaka kugica hirya no hino mu kanya reka imbere ya hariko tubanze duhe ni jambo Jean Baptiste undi munywa nyu radio ijwi rya Amerika Jean Baptiste muratwumva
Mbuga jamba tisa ndi mkare karo anga murguwani.
Murahu neza?
Murahu. Wande kushimura rabizu kuri ya Amerika kongo nje mkaduwa ijambo. Kena chetu wande kujishima. Iko korona nini yoyo ya vizuke. Ya vizuke ya nabiyo. Wadi tuwaimu neza tuwande tu. Wadi tuwaimu neza tuwande tu.
Na atwe turashimye kandi turanezerwa kuba dusubiye kubaronka amajwi kugira ngo mushikirize ivyiyumviro byanyu eka niyo bazo mufise ndiba ku ijambo rero mu kanya gatoyi cyane gose ikibazo cy'icyumviro
banze gushimira nabo batumire ariko ari bibazo nkabitatu mfite buryo ki nimba abantu bayobozi babayobora iyo migambwe nimba nta manda bagira wende bakacyo nka manda yo kuvuga ati nimba imyaka ibiri bakavaho bagatora abandi noneho bakazajya bakora na historique bakavuga ati abantu bakoze nabi cyangwa bakoze neza bakajyaho n'ikibazo cyo kunenga ibyo bintu wenda se nimba bazajya babikora cyangwa babikora ikindi nacyo nagira niho bagiraho nk'umwanya wo gufataho kunenga abari mu rubo bahagarariye uwo mugambi bakavuga ati kanaka uri muri twara gutya na gutya atarajya gushinga undi muryango yiyomore
murakoze ibazo byiza kandi bigufire ka duhijambo bwa medambere sindayigaya Jean-Marie ku kibazo cabajijwe na mushyaka ntayimarashi avuga ati mbega iyo migambwe twavuze umugambwe twavuze Jean-Marie sindayigaya twavuze ikibazo cy'umugambwe ipona ariko ni ikibazo kiri muri yose akaba yabaje yavuga ati mbega iyo migambwe uyo mugambwe ntiwubugendera ku byiyumviro bya kera byataye igihe bitakijyanye n'igihe turimo muri iki gihe Jean-Marie sindayigaya
ibyiyumviro by'umugambwe w'abadasigana ntibyahindutse naho ntari muri bo muganara wubanye mu Burundi abarundi nka bose bari bawuzi n'utari muri bo yarazi yarawumva kandi waraturongoye igihugu igihe kirije inyogoto ibyo byiyumviro kandi ko mbibwiyumviro rwa gasore yashyize imbere biracahari nuko batabanje babigendera nkuko rero ntudege nari nabire tugira ngo metero rufitikiri abisigure ko ari we kurusha kumenya iby'amategeko
mu kanya turamuha ijambo
yego hariho umugambwe ni icyo kimwe n'andi mashyirahamwe n'aya mashyirahamwe arabibye igihugu ngo atarondere inyungu za politiki mugasanga bari muri ibyo nicyo gituma byari bikenewe ko abantu bakenerwa ko bumviriza insiguro cyangwa bavuga icyari cy'umugambwe ibyiyumviro rero byarahari baracyabivuga mugabo hakaba bake babigendera baracyariho ibyo ntavuga ngo bose barabitaye nayo kuvuga ko ikibazo cya Manirambo navuze mu nyuma ati mbe none kuba bafata nk'umuntu yaronse ikibanza cyegera cy'umukuru w'igihugu akamukura ataraheza manda cyangwa bakamukura ngo bashyireho uwundi aza kurangura imigambi y'umugambwe cyangwa ngo kubera iki abahari batoreka ngo haze amaraso mashyashya ababishoboye ingorane ngiri ngaho na gato kubera iki kuko no mu mugambi uba uri ku butegetsi umukuru w'igihugu ahari arasubira akitoza bakamutora none uwo mucegera cy'umukuru w'igihugu wowe watanini n'icyo kiringo yazana kuko azazananye rimwe na rimwe hari aho agenerwa rimwe agenwa n'umukuru w'igihugu igihe uwo mukuru w'igihugu atanguye manda yiwe mugabo akihuta kumubogoza haheze umwaka ibiri si ukubera aba yataye imigambi y'umugambwe ronaze y'igendi badasi ashobora kuba yayitaye kuko ibyo bamwagiza ntibibura ukeneye kwicimbwa avuga ko yarwaye ibisazi ntibivuze kuko iyo mbwa ntayiburana kuko nayo batwara umugambwe bakomeye mu mugambwe bavuze bati yewe havi cyangwa itahavuye turagukura mu mugambwe ntahasakaniza si ukubera ari ngombwa bayataye iby'umugambwe no ni bimwe twavuga baba bakeneye yuko ugiye kucegera cy'umukuru w'igihugu mvuge make
yego ndabona akanya katujanye ndabasabe mu mpinyisho ngufi cyane rwose
amari gihe gito kugira ngo akinjure kaze n'abandi baze barabisikanya so kubera nazokurikiza imigambi mugabo ntibazomugumiriza hiyo
yego me mu shen haiz dor fikiri mu gihe cyo muvuze ku kibazo cyabajijwe mu kanya na marashi ikanye cyabajijwe na Manirambona ikibazo cy'ambere kiba kivuga ko mbega iyo migambwe cyangwa uwo mugambwe uguma urimo injyane ntibyo babiva ku migambi y'uyu mugambwe ishobora kuba yarataye igihe imigambi yayo yo bitajanye n'ibihe turimo ikibazo cya Manirambona no akaba yavuze ko yibaza ko mu gukemura icyo kibazo hoba nk'ibiringo byoza birahabwa ubategetsi duga ku ijambo mu kanya gato cyane rwose
mu kanya gato ku kibazo cya Manashi umugani wa Jean-Marie ishishe umugambwe yitona si ukubera ibyiyumviro byahindutse ni ukubera agatima kabagiye bawutwara bagiye ku nyene bapfa amaronko hanyuma ntibakurikiye umurongo n'umugambi na ideoloji originale ya nyene umugambwe kwa gasore ibyo navuze mu ntango umugambwe ukomezwa n'uwutwara yo lideri nyene wo agitwara uwo mugambwe barawubaha kuko bitwa yuko baje bisungawe muga ya maguhava ya yitabye imana cyangwa kuwundi bose bashagaye barabana mu mazi ati naje ndashaka nayo ndashaka iyo lidera kiriho igihe rwagasore yariho igihe bagahutu bariho ndadaye banyangoma iyo umugambo ugumye mu mirimo ya nyine kuwushiraho muri icyo gihe uragira disipline uragira umurongo ukurikira ko nyine kuwushinga afite ibyumviro yenkana agenderamo bose biyumvamo havuye nuko bigenda naho rero bozana abakiri bato ntacu abakiri bato burya ntiwibaze ngo abatama uwe gitabwige mu butama uwe gitabwige bagikura abakiri bato nk'uko kwiwe n'abandi n'ukiri muto aje ahamira amaronko yigenza nk'uko kwa batama nyine ariko aravuga ikibazo ikiringa mu bari bato cyangwa mu batama ikibazo kiri mwako gatima katariko kugutwara umugambwe no kubona iby'umugambwe n'iby'igihugu ukayibona mu ntumbero y'inyungu zawe aho kubiraba mu ntumbero kama z'akaranga mutima k'umugambwe uturukamo cyangwa mu ntumbero kama z'inyungu z'igihugu z'inyungu z'abarundi bose
ego icyo kibazo turakigera
kuko nawe yavuga ati iby'amanda y'abatwara imigambwe ibyo uko imigambwe imeze imigambwe ni ikintu ni ishyirahamwe ry'abigenga ni ishyirahamwe ry'abigenga ntawe ushobora kubategeka ngo utware umugambwe azomara imyaka isha nk'impanda izi ibyo bidakuba mutora umugambwe baba bafite sitati zabo nibyo zivuga nyine abatwara umugambwe bazobisikanya n'ingene bazotorwa n'ingene bazohanwa n'ibindi
mwishura Mwishia na Gabriel ufti ili inishumuha awashia na ye marashi na ma nilambona kukibazo kivuga ko iyo migambwe iminjani ishora kwa alimigambwe guma na imigambwe ya kera kandi ibihefu jala hindu tse ni kibazo cha manda duga kuija mwa mkanya gatoe chane gose nda unu mwanya wihuta
Ibibazo vivazwa na mwanya nukuri no vimara kukuko ni bibazo no kwita ko n'uno vuga mu gifaransa seconde ni bibazo bitari intango ya byose jewe navuze nkuko navuze babivuze metro sikiri na mugenzanje n'undi yabishikirije nta jewe navuze nk'ikibazo kihari muri rusange ni ikibazo kijanye n'uburongo mumpa yakanya nkabisiguje cyo cy'uburongozi ngene aricyo gifite imizi yo hejuru nibaza yuko byosha byumvikana cyane gusumba mubinyemereye ndashobora kubivuga nko mu munota umwe cyangwa iminota ibiri
icyo kibazo nibaza ko aricyo duhaba duhe dusozera ko mukanya ndaguha akanya ugire icyo kivuze ko ikibazo cy'uburongozi nicyo mwese mpava ndabasaba ko mwugira icyo mushikirije kimeze nk'inyishu ku ibyo bibazo byose tubona ariko imbere yaho reka tubanze duhe ijambo uwundi munywanyi wa radio ijwi rya Amerika Paul muratwumva
yego ndabumva
muri hega Paul
yego
muri hehe
ndi Kayonza
mugihe aho ni hehe mu Rwanda
mu Rwanda
kandi kazina kawe ninde
yitwa Paul Gashumba
duga ku ijambo ikibazo cy'umviro mu kanya gato
ntabwo ndikumva neza network mfite n'inyaya cyane pe
twe turakumva neza turi kumwe n'abashiga ntabi batatu turi ko tuvuga ku kibazo cy'indyane z'imigambwe mu Burundi cyane cyane indyane ziherutse kuba akaba zabaye umugambwe ipona abashiga ntabi turi kumwe ariko raca hijya no hino ivyo bibazo byose bijanye nuko kwama hari indyane mu migambwe muri rusange tuga ku ijambo
yego nyine ndumva mbamba tatani ibintu neza nyine nk'uko byakagombye kwemeze ariko rero nyine buriya nyine bakwiye nyine kujya bagira ukuntu bakumvikana buriya nyine ibintu abantu ndetse nyine bagatanga ibintu byose bakabikora mu mucyo mbega nyine kandi nta bintu byo by'uburyarya cyane bashyiramo abanyapolitike cyane cyane nimba ari sinabasha kubabwira none aha ngaha muri aya masaha kuko nta nubwo ndi kumva neza ngewe
murakoze Paul Gashumba kubyimbuye mushikirije
nange murakoze turabakunda hano ikayonza rwose mu Rwanda
murakoze cyane rwose natwe turakunda abanywanyi bacu biradio ijwi rya Amerika murakoze ego
Yego murakoze namwe.
De murakoze cyane. Reka duhe n'ijambo kandi uwundi munywanyi Paul. Donatien matumba.
Mukomere.
Muraho murakomeye Donatien.
Turakomeye cyane imuzo muri gakenye.
Ego akandi kazina kawe ninde?
Ndu wa Yezu Donatien.
Muri hehe?
Mu karere ka gakenye mu Rwanda.
Ego mere kandi akwibutse ikibazo turiko turaganira n'abashinga ntahe turi kumwe ngaha abinararibonye muri politike y'Burundi. Turiko tuvuga ku ndyane ziri mu migambwe mu Burundi akaba rero indyane za nyuma ziherutse kwaduka mu migambwe ipronaho abategetsi batari bake bari mu namashyaka y'amateka kenda bahoze muri leta bakuwe n'abategetsi uyu mugambwe duga ku ijambo ikibazo cy'imvira
amaneto ake ntabwo gari gukunda neza. Halo.
Wi nimutwumva?
Amaneto ake gari kuba make.
Yego.
Ngo mumbwire.
Ndeke twariko tuvuga ku kibazo cy'indyane mu migambwe mu Burundi. Umuntu afite ikibazo kijanye n'izo ndyane zamazadutse mu migambwe itandukanye mu Burundi.
Burundi.
Yego. Ndumva Paul ndumva umurongo wawe utabeze neza reka turabahamagara mu kanya reka tubandanye ariko ikiganiro n'amashinga turi kumwe na gomangara kuri mwebwe Jean-Marie Sindayigaya ikintu mubona coba nk'inyishu kuri izo yane zose mu migambwe abashinga ntahe batari bake bavuze ngo agatima ko kuvanga inyungu z'umuntu kugatwe kiwe n'inyungu z'igihugu eka n'inyungu z'ubwambwe hari habavuze ikibazo cinda yabavuze ikibazo cyo gukunda amaronko kubganyu mu majambo make cyane gose kandi mu kanya gatoyi cyane gose hokorwa iki kugira ngo akugatima bavuze ngaho kiganiro gahinduke abantu bashire inyungu z'igihugu imbere inyungu zabo canke inyungu z'imigambi duga ku jambo
Madam Makenye ni bose baravuga ati uburongozi nicyo kiri imbere sicyo cyonyine kuko rwagasore tuzi baramurenge yabo bari kumwe abantu kenshi bavugisha baramurenge kuko igihe mu rugambwe w'abadasigana tuzi yavuga ati hatsinze Burundi kandi bari biteze yuko muri leta ashinga ashyira mu incabwenge nyinshi iyo leta yashinze ntiyari mu incabwenge nka biro irori no mundu yibe kubarusha bose abo nabo narinze ku abo nashoboye gutohoza muri ico gihe mugandi yarimo kubera iki abantu bo mu badasigana baramuhakanye uburongozi buracyaba bukarindwa mugabo rero ikintu gikomeye ni uko mu gihugu abantu bagira batanga bakagira imico yo gukunda igihugu imico yo gukunda igihugu turaraba nk'akarore muri Tanzania hari ibintu muri Tanzania byo bakarorera ko kenshi abantu bakiye gukunda igihugu bakava mu by'amoko n'amadini muri Tanzania ubu baratoreye umuti n'ahantu wabagirwa baragwana barabitoreye umuti navuga nti niko umurongozi umurongozi amenya yuko umweru hera hejuru mugabo rero hari umuntu wese ahari atafise umutima w'ukunda igihugu azokwama ariko aranegurira negura bijya aho kugira icyo aterereye
egome
akaba mugabo rero ni inzitizi nibenda babaza iyaba tufate iyaba umushikiranga abashikiranganje muri Afrika nzima utabona umuntu wari umushikiranganje imyaka itanu ugasanga atunze ibintu bitagendwa ukibaza biba bikuye ugahebura barabugwanira mbeye urabye nk'uwarongoye ubudagi angera merikeri yabutwaye imyaka hafi 20 niwaja kurondera amagorofa yubatse uzogenda ucoki niwaja kurondera amatungo yanyegeye uzogenda ucoki ni kuvuga ni kuzitira niyaba ibyo bibanza bya politiki atari ibintu abantu babona amaronga aronga arengeye nge bazobigwanira no kuvuga no kuzitira
no kuzitira
umudepite mu Busuwisi amahera ajya yokuja mu nami bikiba yamuhahize umwaka babonye ko yatonze nibike tatonze nibamuhana
ndabona kanya kihuta cyane rwose
gushinga amateka no gukenguza amateka yego mitira leta nibe inka baje gukamisha uja muri leta abo mukozi agiye agenda gukora ataru gukwiga ndo abantu bazirukayo bo
yego mitira
bado
ahubwo azorabivyabo bakora ikaduhe ni jambo maître Isidore Fikiri nawe agira icavuze ku nyishu z'ivyo bibazo byose mbega kugira ngo kagatima kumwavuga ko kwitiranya inyungu z'umuntu ugatwikiriwe n'inyungu za leta n'inyungu z'umugambwe kahigahere ho kurwa iki mu majambo make cyane rwose umuntu umwe ni n'amasegonda make
ego mu isanzwe nabivuze yuko umugambwe nishyira hamwe ry'abigenga naho urabize ya politike nishyira hamwe ry'abigenga leta nishobora kujyamo ngo itangemo amategeko amwe amwe nta ushobora rero kubuza umugambwe kanaka gukura abo ushaka gukura cyangwa guhana ushaka guhana mu banywanyi wawo umugambwe wose urigenga muri icyo gikorwa ariko igihe umuntu cyangwa abantu bari muri leta mu banga y'igihugu bagiye baserukira umugambwe cyangwa baserukira igihugu icyo nicyo kibazo amategeko y'igihugu niyo akwiye gutunganya kuvuga yuko gushyiraho ingingo zotuma umuntu yaba umugambwe cyangwa yavuye ahandi igihe amaze gushinga amabanga n'ufite ubasha gukuye amushinga adategerezwa gukurwa kiretse akuwe nk'uko ibyiza shingiro ribivuga icyo nakongera ko gusa ni uko burya imigambwe naho umaze iyo turabivuga ega ntuzenya ibyo bishyira mu migambwe yaza no kungene ubutegetsi bw'igihugu bumeze umukuru w'igihugu waragihugu atunganije
ndabona akanya kagiye mu shahe
idacanacanamo byose biraba stable nuko ndabivuze
murakoze cyane rwose reka duhe n'ijambo kandi Gabriel Fili yavuze ikibazo cy'uburongozi ariko umushyira ntahe Jean Marie Sidaye avuga ko atari conyine mu kanya gatoye cyane rwose umuntu umwe Gabriel
uburongozi muri rusange bugize byose iyo umuntu umurongozi nyawe arafite ibintu bimuranga ubwa mbere ni uwo mutima gukunda igihugu bakwiye kubanza ku abantu biyumvira ko baza kurongora abandi bagomba kubanza ku gice no kwita etadesiti kugira ubwami umutima n'umutwe byagutse byo gutwara abantu icyo kikaba icyambere kigira kabiri tubona bakwiye kugira abagiye kongera kujya muri politiki bagomba gukora ku byo ni ukwita amavarere ibintu bibaranga amavarere yabo kuri bo nyine ibyo ni ukwita inkingi z'uburongozi zubakiye kuri bo bubatse bakazubaka ko birubakwa ikigira gatatu ni uko bamaze kubaka izo nkingi z'uburongozi zo kuri ibyo bita amavarere niko baca bubaka amavareri y'igihugu byo no kwita nivareri sosiyetari ibyo bitatu babyubatse nibyo bica birize bigaca bikuraho wa mwina w'inda ndende wa munoho w'iby'isi cya cubahiro barondera ibyo iyo bamaze kubaka izo nkingi z'ubuntu bica bifasha cyane z'uko uburongozi buca bukomera abantu rero bose bagiye gutwara abantu batabanje kubyubaka ibyo bintu ntibishoboka ni abantu usanga hari ibiryane
ndabona
bakaryana mu miryango bakaryana hose bakaryana
mushyira ntahe Rufitiri Gabriel ndagushimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo muganire ni radio Ijwi ry'Amerika
murakoze cyane namwe kubona mwabitumiye
Maître Isidore Fikiri namwe ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo muganire ni radio Ijwi ry'Amerika
nawe ndagushimiye ko wadutumiye ndashimiye nabo twaganiriye twasanga ikiganiro
nawe mushyira ntahe Jean Marie Sindayigaya ndagushimiye cyane rwose ku kanya mwatoye
yego nanjye ndabashimiye n'abanywanyi ba Ijwi ry'Amerika nabo batumire bandi
Turashimiye kandi duteze amatwi abateze ikiganiro musanga cyo munsi. Turashimiye Stanislas, John Malachi, Jean-Baptiste na Paul na Manira mbona mugire amahoro mwese, mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese, mutekane mutekanirwe mubanyu no muvyanyu, mugire umugoroba mwiza mwese.